Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe muduteze amatwi kuri umugoroba w'umunsi wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2017 kuri micro Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo hani Washington DC. Ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ubukungu bw'isi, umutekano w'isi uri kugenda uganisha mu ikoranabuhanga, birasaba rero kubaho imbaraga zidasanzwe zo kugira ngo tube duhagaze twiteguye.
Uyo ni Jean-Philbert Nsengiyumva, umushikiranganji w'Urwanda jejwe ikoranabuhanga, havuga ku itegeko rizotuma Urwanda rurinda neza ibijanye n'ikoranabuhanga. Ni mu kanya gato. UNICEF imenyesha ko abana bagera ku 400,000 mu karere ka Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanzwe n'ikibazo cyo gufungura nabi.
Igipolisi cy'Ubwongereza cyatangaje no munsi kwa gatatu ko ari bigaragara ko umwiyahuzi yagize igitero cya bombe mu gisagara cya Manchester atabikoze wenyine.
Abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu biyitiriye igitero cy'ubwihevyi cyaraye kigizwe mu buraruko bwa Somalia.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Papa Francisco babonanye mu kiringo cy'iminota 30 i Vaticano uno munsi kwa gatatu.
Ayo makuru na yandi avugwa hirya no hino ku isi turayabashikiriza mu kanya kari imbere. Mugume ku maradiyo yanyu.
Tuhere ku makuru rero avugwa hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Papa Francisco babonanye mu kiringo cy'iminota 30 i Vaticano uno munsi kuwa gatatu. Bwari ubwa mbere Perezida Trump na Papa Francisco babonana. Muri uwo mubonano Perezida Trump na Papa Francisco bahanye udushimwe. Perezida Trump yahaye Papa Francisco agashimwe k'ibitabo bya Martin Luther King. Yatangaje ko yizeye ko Papa Francisco azobishima. Papa Francisco nawe yahaye Perezida Trump ivyo yavuze ko ari umudari w'umuhinga mutugenegene w'umuromani, avuga ko ari ikimenyetso cy'amahoro. Ibiro vya Papa i Vatikano vyatangaje ko ibiganiro hagati yiwe na Perezida Trump vyagenze neza. Perezida Trump yatangaje ko inama yiwe na Papa Francisco ari icubahiro c'imbonekarimwe kuriwe, amenyesha ko yiyemeje kurusha imbere yaho ku vyerekeye gukurikirana amahoro ku isi. Abategetsi bo mu biro kwa Perezida Trump bamenyesha ko we na Papa Francisco baganiye ku kugene amadini atandukanye yogwanya ububabare bw'abanyagihugu mu bice nka Siriya, Libiya n'ibice biri mu minwe ya Leta ya Kiislamu. Nyuma yuko abonanye na Papa Francisco, Perezida Trump yagiye i Bruxelles mu Bubiligi mu birori vyo kugurura icicaro gishasha c'ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantike OTAN hamwe n'inama y'abayobozi b'iryo shirahamwe.
Dukubitse muri Afrika kuri uno munsi wa gatatu, ibiro vya ONU bijejwe kwitaho abana ku isi UNICEF bimenyesha ko abana bagera ku 400,000 mu karere ka Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanzwe n'ikibazo gikomeye cyo gufungura nabi. Mu rwandiko rwasohowe na UNICEF bavuga kandi ku bwicanyi buri mu karere kagizwe n'amaprovinsi atanu ya Kongo bwatumye hibonekeza ibibazo bikomeye mu rwego rw'ubuvuzi muri ako karere. UNICEF ivuga kwica gatatu kirenga cy'amavuriro ari hagati na hagati ya Kongo muri province ya Kasai yahagaritse gukora kubera ibibazo by'umutekano hamwe no kutagira ibikoresho byo kuvura abantu. Ubwo rwandiko rwa UNICEF ruvuga kandi ko umutekano muke watumye uburimyi butagenda neza, ibyo bigatuma hashobora kwaduka ibibazo bikomeye byo gufungura nabi n'ikena ry'imfungurwa ku bana bakiri bato. Tubibutse ko kuva mu kwezi k'8 mu mwaka uheze akarere ka Kasai karanzwe n'intambara hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi witwaje ibigwanisho uzwi ku izina rya Kamwina Nsapu.
Tuve muri Afrika gato tugaruke mu karere k'Iburayi aho igipolisi cy'Ubwongereza cyatangaje uno munsi wa gatatu ko ari ibigaragara ko umwiyahuzi yagize igitero cya bombe mu gisagara cya Manchester atabikoze wenyine. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara cya Manchester Ian Hopkins amenyesha ko bigaragara ko icyo gitero cyateguwe n'abantu batari bake bariko baratohoza. Hopkins avuga ko igipolisi cyahagaritse abantu bane gushika ubu. ni mu gihe igipolisi kiriko gihiga bikekwa mu gisagara cyose cha Manchester. Itangazo ry'uno munsi kwa gatatu ry'igipolisi mu gisagara cha Manchester gitangaza ko cahagaritse abantu bane bikekwa mu gice cyo mu bumanuko bw'ico gisagara. Amakuru yerekeye uruhara abo bantu bane bahagaritswe bashobora kuba bagize mu gitero cyo ku munsi wa mbere yatangajwe. Umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati w'Ubwongereza Amber Rudd yatangaje no munsi kwa gatatu ko umwiyahuzi yarafise bomb yamenywe ku izina rya Salman Abedi yarazwi n'inzego zijejwe iperereza z'Ubwongereza imbere yuko agira igitero cya bombe cyo ku munsi wa mbere.
Tukivuga kubijanye n'ibitero by'amabombe abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu biyitiriye igitero cy'ubwihevyi cyare kigizwe mu buraruko bwa Somalia. Ico gitero cyabaye ejo ku munsi wa kabiri cyahitanye abantu batanu harimo n'uwo wagize ico gitero nyine cyongera gikomeretsa abandi bantu 18. Mu itangazo ryasohowe n'uwo mugwi mu kinyamakuru Amak News Agency bavuga ko uwo mugwanyi yarondeye ubumaritiri bwiwe abicishije mu kwambara bombe imuturika ko. Iki kibaye igitero cya mbere cya bombe iturikijwe n'umwihevyi w'uyo mugwi uharanira leta ya Kiislamu muri Somalia aho basanzwe bakorera kuva mu mwaka w'2015. Igipolisi kimenyesha ko ico gitero cyagizwe ku bapolisi bari mu kibanza cyo gusuzuma impapuro z'ingenzi kiri ahitwa Basaso ahasanzwe hahurira abantu benshi hakaba kandi mu karere ka Somalia kitwa Puntland karondera ubwigenge.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwananya kumviza makuru twabateguriye kwene mikuru yerekere Afrika. Abapolisi batatu bishwe uno munsi kwa gatatu mu gihugu cha Kenya bahitanywe na bombe yari yatezwe imodoka barimwe mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe na Somalia. Aya makuru yatangajwe n'igihugu cha Kenya. Abo bapolisi bari bagiye mu gisagara cha Garissa igihe iyo bombe yaturika hafi ya station y'igipolisi ku rubibe ahitwa Liboy. Aba polisi bapfuye buno nyene inyuma ku imodoka yabisetse bombe yari yatezwe mu ibarabara bariko bacako. Umuvugizi w'igipolisi George Kinoti yemeje ayo makuru. Nta witiriye buno nyene ico gitero yamara ubuseruko bwa Kenya na karere kari mu mutekano muke aho abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bakorana n'umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda bakunda kugiriramwo ibitero vyabo. Kuva igihugu cha Kenya kirungitse inteko muri Somalia mu mwaka w'2011 kugwanya umugwi Al-Shabab ico gihugu caragirambiwe n'ibitero vy'abiyahuzi vyihaye inkumbi bitari bike.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Bumwe mu bushakashatsi bukomakomeye mu bijyanye no kugwanya indwara ya kanseri buheruka kuronka amakuru mashasha kuri iyo ndwara mu bakenyezi. Wabushakashatsi busanga icupa rimwe ry'inzoga ryonyene ku mukenyezi rishobora gutuma agwara kanseri yo mu mabere. Ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Amerika kijejwe ubushakashatsi bwo kugwanya kanseri bwakoreye ubushakashatsi kuri 19 bwagizwe ku bakenyezi imiliyoni 12. Muri abo bakenyezi imiliyoni 12 ibihumbi 260 bari bafise kanseri yo mu mabere. Anne McTernan umwanditsi mukuru mu byavuye muri ubwo bushakashatsi baronse avuga ko mu bushakashatsi 10 bwari bugizwe n'abakenyezi 400 bari bagishobora kwibaruka basanze harimo isano no kugwara kwabo kwa kanseri no kuba baranywa inzoga. Undi mugwi ubihweje wari ugizwe n'abakenyezi 35,000 batari bakiri mu myaka yo kwibaruka basanga bobo bashobora kugwara kanseri yo mu mabere kurusha abandi bakenyezi. Abo bahinga bakavuga ko batohoje bagasanga ko umukenyezi wari we wese yo yaba yanyoye nibuni icupa rimwe gikiyeri ku munsi canke ikirahuri kimwe cy'umuvinyu ku munsi canke ikirahuri gito cy'inzoga ikaze ku munsi. Mu buhinga uwo muhinga McTernan yibutsa ko inzoga ari kimwe mu bintu biri ku rutonde rwa OMS bigwaza indwara ya kanseri.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Bona Chikore umukobwa wa president w'igihugu cha Zimbabwe Robert Mugabe yagenywe mu mugwi ujejwe kugenzura itangazamakuru mu gihugu. Ivyo vyemejwe n'itangazamakuru ryo muri Zimbabwe no munsi kwa gatatu. Genwa ryiwe rije kongereza igitigiri cy'abari mu muryango wa president Mugabe bagenywe mu bibanza bikomakomeye. Uwo mugwi uzotegerezwa kugira uruhara rukomeye mu kugenzura no gutegekanya amategeko agenga itangazamakuru n'igisata cy'amasinema muri Zimbabwe. Benshi mu bantu bo mu muryango wa president Mugabe basanzwe bajejwe amabanga akomakomeye mu gihugu cya Zimbabwe. Umufasoni wiwe Grace Mugabe ayoboye igisata cy'abafasoni mu mugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe ZANU PF ari mu babonwa ko ari mubaza usubirira Perezida Mugabe muri iki gihe afise imyaka 93. Abishwa biwe Patrick Zouao na Walter Chidakwa bayoboye ubushikiranganje bujejwe inkino n'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka.
Tubibutsa ko muri kumwumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Amakuru iyo mu karere tuyahe mu Rwanda inama nshinga mateka imaze gutora itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe kubungabunga umutekano w'ibijanye n'ubuhinga bwa none ryiswe National Security Authority rije mu gihe bivugwa ko ibyaha bigenda byiyongera bifatiye ku buhinga bwa none. Umushikiranganji ajejwe ubuhinga bwa none mu Rwanda Jean Philbert Nsengimana avuga ko iryo tegeko rije ku gihe kuko ibyaha bikogwa bivuye mu nzira z'ubuhinga bwa none bibandanya kwiyongera. Kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kabowe.
Depute Nyirahirwa Veneranda.
Yego.
Depute Nyamadirida Fortune.
Yego. Itegeko rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ibijyanye n'ikoranabuhanga ritowe n'abadepite 61 abaryanze ntawifashe.
Iri tegeko ryatowe n'abadepite bose bari bitabiriye inteko rusange yo kuri uyu wa gatatu. Urwego ruzaba rugaragara nk'urufite ingufu nyinshi kuko rwashyizwe mu biro by'umukuru w'igihugu, ariko iki kigo kikazaba gifite ubwigenge mu by'imari. Iki kigo kizaba gifite inshingano zo kugira inama Perezida wa Repubulika n'izindi nzego za Leta ndetse n'iz'abikorera ku birebana n'ingamba zo kurinda inyungu z'u Rwanda mu rubuga rw'ikoranabuhanga. Uru rwego ruzaba rushinzwe kandi gukora iperereza no kugaragaza igikorwa kibangamiye umutekano w'igihugu ku byerekeye urubuga rw'ikoranabuhanga no kumenyesha inzego bireba amakuru yavuye mu iperereza. Uru rwego ariko rushobora guhabwa izindi nshingano zo gukora indi mirimo rwahabwa na Perezida wa Repubulika. Umuyobozi w'iki kigo ashyirwaho kandi agakurwaho na Perezida wa Repubulika. Minisitiri w'ikoranabuhanga w'u Rwanda Jean Philbert Nsengimana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iri tegeko rizatuma u Rwanda rurinda neza ibigendanye n'ikoranabuhanga.
Icyo itegeko rishyiriweho ni ukugira ngo dushobore kuba twiteguye ku bijyanye n'uko duhagaze uyu munsi n'ibishobora kuzaza mu minsi iri mu myaka iri imbere. Ubu ngubu abantu bari bamenyereye yuko umutekano w'ikoranabuhanga ari umuntu ashaka kuza akakwinjira muri mudasobwa akaba yagutwarira amakuru cyangwa se akaba yagutwarira amafaranga. Ariko icyo tugomba kumenya nuko uyu munsi ni igikoresho abantu bashaka gukoresha mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyo rero hajemo umutekano w'igihugu birumvikana yuko tutareba mu gihe cyavuba cyangwa ngo turebe ntagaru gukumira ibibazo biriho, ahubwo no kugira ngo duteganye nibazo bishobora kuzavuka mu myaka iri imbere. Ubukungu bw'isi, umutekano w'isi uri kugenda uganisha mu ikoranabuhanga, birasaba rero kwabaho imbaraga zidasanzwe zo kugira ngo tube duhagaze twiteguye.
Itegeko rizanye inshingano nshya zizafasha abashinzwe kugenzura ibyaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga gutahurwa.
Iri tegeko rije riduha noneho imbaraga zo kuba hari urwego twavuga ngo turashaka kujya ku rwego, ndetse hakabaho n'uburyo ruzakorana n'ikigo ngenzuramikorere kugira ngo abafite impushya zo gukora ibikorwa bijyanye no kubika amakuru y'abantu bazigendereho kandi utazigendeyeho abe yashobora kubikurikiranirwaho. Umuntu afite uburenganzira ku makuru ye, ariko umuntu ushobora gukoresha ikoranabuhanga agakwirakwiza agakora ibyaha bihanirwa n'amategeko asanzwe y'igihugu, wowe arakurikiranwa.
Iki kigo kizajya kimurika imikoreshereze y'umutungo mu biro by'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, cyakora ngo hari igihe gishobora kutazabazwa ibisobanuro mu gihe hashyizwe imbere umutekano w'igihugu. Iri tegeko risigaje gushyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika, ubundi rigahita ritangira gukoreshwa. Iri tegeko rigiyeho mu gihe isi yugarijwe n'ibitero by'ikoranabuhanga bigabwa kuri za mudasobwa z'abantu cyangwa iz'ibigo, banyuri gukora ibyo bitero bagasaba amafaranga ba nyiri mudasobwa ngo babashe kongera gusubirana uburenganzira ku makuru abitse muri mudasobwa zabo. Minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga yari iherutse gusaba Abanyarwanda kutazagwa muri uyu mutego wo gutanga amafaranga yabo bayaha abantu batazi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda, ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara y'Amajyepfo buranegura abashaka kuba bakandida bigenga mu matora y'umukuru w'igihugu. Ubwo buyobozi busobanura ko bari kwica amategeko abagenga mu gushaka imikono ibemerera kuba abakandida. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa arabidusobanurira.
Ibi bivugwa ko abashaka kuba bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bari kwica amategeko n'amabwiriza abagenga mu gushakisha imikono ibemerera. Ijwi rya Amerika yabimenyeye mu nama yahuje ubutegetsi bwite bwa leta, inzego z'umutekano n'inkeragutabara mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa kabiri. Abahagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora muri iyi ntara baravuga ko abashaka kuba bakandida bari kwitwikira amajoro bakajya gushaka ababasinyira bakajya mu masoko n'ahandi nko mu bunywero. Ibi ngo bihabanye n'amategeko abagenga. Bwana Pacifique Nduwimana ukuriye komisiyo y'amatora mu ntara y'Amajyepfo yibukije ko gushaka imikono ari uburenganzira bwa buri umwe ku bashaka kuba bakandida bigenga mu matora ya Perezida wa Repubulika, ariko ko bitagomba guhabana n'amategeko. Aharagaruka ku by'abashaka imikono batagomba gukora.
Ntabwo ugomba gusinyira cyangwa gusinyisha umuntu isoko. Ntabwo ugomba gusinyira cyangwa gusinyisha umuntu ninjoro. Ntabwo ugomba kuzenguruka ingo agenda mama amasinyatire. Ntabwo ugomba kubikora atamenyesheje ubuyobozi bw'akarere. Turavuga ubuyobozi bw'akarere, even umuntu usobanutse uri muri iki gikorwa ashaka kuba kandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda, yakagombye no kwiripotinga no ku mudugudu no kuri egizekitivu w'akagari no ku murenge, akavuga ati yewe ndashaka kuzaba kandida, none ibyo gushaka sinyatire n'uburenganzira bwe ijana ku ijana, ndetse bakanamworohereza n'ibyo dusaba n'inzego z'ubuyobozi. Ariko mu gihe ubikoze utabwiye ubuyobozi bw'akarere, utabwiye komisiyo y'igihe y'amatora, ukaza ugafofira ukinjira mu bantu ugashaka amasinyatire ugakoresha abamotari, ibyo tumaze iminsi dukurikirana tugomba.
Ukuriye komisiyo y'amatora mu ntara y'Amajyepfo yavuze ko abashaka kuba bakandida bica amategeko mu buryo yitako ari ubugamije kwiyenza bamwe bashaka ko amahanga yasakuza, abandi ngo bafite intego yo guhungabanya amatora kuko ngo bemeza ko bakenyereye kureba ikigero cya demokarasi u Rwanda rugezeho. Bwana Nduwimana agasaba inkera gutabara kuba hafi y'abaturage nihagira ubayobya kandi bagatangira amakuru kugira aho babibonye. Naho Madame Marie Rose Mureshyankwano guverineri w'intara y'Amajyepfo nawe agasaba abandi bategetsi kubyitwararikamo bataguye mu mutego.
Ndagira ngo nsabe muri iyi nama bayobozi dufatanya mwirinde kuba mu ruvugiro kandi ntabwo bafite. Abenshi barakora amakosa kugira ngo biyenze, kugira ngo bamufunge. Niyo mufunga bugate dore cya gihugu nta demokarasi.
Kuko bamwe mu bashaka kwiyamamariza nk'abakandida bigenga bashinjwa kwica amategeko n'amabwiriza bagenga mu gushakisha ababaha imikono ibashyigikira nakibajijeho Bwana Philippe Mpayimana nawe uri muri abo, maze ambwira ko amabwiriza ya mbere bahawe yari ateye urujijo, ariko ko nyuma yo kongera kuyabasobanurira abayubahiriza uko ari.
Ni ikosora rigenda riba mu mabwiriza aba yaratanzwe atarafututse tukabyakira tugakurikiza iryo kosora riba rikozwe.
Niba mbumva neza muravuga ko amabwiriza n'amategeko bari batanze mbere ntabwo yarafututse.
Ntabwo yarafututse kuko ntaho yatubuzaga gutangaza kuvuga ko wakwakirira abantu
Amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora atomora ko kwamamaza abakandida no kwiyamamaza bizatangirana n'itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi bikazarangirana n'amasaha 24 mbere y'amatora yo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ibihabanye na bimwe mu biriho muri ibi bihe ku minwa ya bamwe mu bategetsi haragenda hakomeza kuzamuka amagambo yamamaza. Mu nama yari iteraniyemo abagera ku gihumbi Bwana Nduwimana ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara y'Amajyepfo yasabye gukomeza gushimangira icyateye Abanyarwanda gutorera kamarampaka ku ivugururwa ry'itegeko nshinga mu 2015. Aha nibutse ko itegeko nshinga ryavuguruwe hagamijwe ko Perezida Kagame yakomorerwa kongera kwitoreza gutegeka.
Igihe twebwe nk'Abanyarwanda miliyoni enye zahagurukaga zikisabira ku itegeko nshinga rivugururwa ku bushake bwabo, ku nyungu z'Abanyarwanda. Ejo bundi rero tariki enye azaba ari uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Bya byifuzo twatoye tukabitora kuri 98% n'ibice byinshi ku ijana. Noneho tuzabigaragaze twese nk'abisamuye rimwe twitabira amatora kandi dutora neza.
Uretse uyu mutegetsi wo muri komisiyo y'amatora n'izindi nzego zibutse uko Abanyarwanda bagombye kuzatora, hatangizwe icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ingabo kizwi nka Army Week mu gihugu. General Charles Karamba ukuriye ingabo zirwanira mu kirere yari mu karere ka Gisagara mu gikorwa cy'umuganda.
Gukomeza kwishima muri iki gikorwa dushyira itariki y'amatora, Abanyarwanda bakitorera umuyobozi wabo ubagejeje aho tugeze ahangaha.
Abumva aya magambo mu ruhame se bo bayatwara bati:
mwavuze ko hari abantu tuzemerera ndetse tukanabasinyira kubemerewe kwiyamamaza, ariko
jewe ku bwanje je numva batakagombye kuko twemereye ko tuzamutora akongera kutuyobora ahari banyakuru.
Ibyaya magambo yo kwamamaza abategetsi babwira rubanda muri ibi bihe twashatse komisiyo y'igihugu y'amatora ku murongo wa telefone, abategetsi bayo ntibitaba. Ku butumwa bugufi twabandikiye badusubije ko twasubira kubahamagara kugeza ubwo twarangizaga gutegura inkuru, ntibari bakitabye telefone. Kugeza ubu hari abashaka kuba bakandida bigenga batatu ku mwanya w'umukuru w'igihugu: Bwana Philippe Mpayimana, Umwari Diane Shima Rwigara na Bwana Gilbert Mwene Data. Umukandida wigenga arasabwa imikono 600 mu gihugu hose, no kuvuga 12 muri buri karere. Ku ruhande rwa zitoza kwiturufu y'ishyaka haraza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wa FPR Inkotanyi na Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, ibutare mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Inzego z'igipolisi mu bihugu 15 bigize umuryango wa Afrika y'amajyepfo SADC zivuga ko zihangayishijwe n'ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu. Izo nzego ziri mu nama yarusha muri Tanzania yo kugwanya ico caha hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ndengera mipaka. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ari yarusha.
Inzego z'igipolisi ziserukira ibihugu 15 bigize umuryango wa Afrika y'amajepfo zivuga ko ikibazo cy'urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato kibandanya kwibonekeza muri ibyo bihugu. Izo nzego z'umutekano zemeza ko ari kimwe mu byaha ndengamipaka bibwirizwa kugwanya bikaranduranwa n'imizi. Mu nama yabo abatwara izo nzego z'igipolisi muri ibyo bihugu bavuga ko ubu ubwo bugizi bwa nabi busigaye butegurirwa bugatunganirizwa mu bindi bihugu, icyo gice cya Afrika y'amajepfo kikaba nk'umuhora wo kubashikana mu bihugu by'Abarabu. ICP Ernest Mangu ni watwara urunani rw'inzego z'igipolisi muri icyo gice cya Afrika y'amajepfo.
Tuna tatizo bado kubwa la usafirishaji wa haramu wa binadamu ni moja.
Ati turafite ikibazo gikomeye cyerekeye urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakobwa bakiri bato. Nibiri mu bihugu bya SADC gusa, ahubwo no hanze yacu birahari. Gushikaho twebwe twacitse nk'umuhora canke aho gucisha abana bagiye kudandazwa. Turabandanya gufata ingingo ruhasha. Turasaba n'abandi nka Afrika y'Epfo, Malawi, Zimbabwe canke bagenzi bacu bo muri Zambia kugira ngo badufashe ico caha gituzwe. Abakora ubwo bukozi bw'ikibi nabo bafatwe. Kuri ivyo hiyongera ko ubusuma bw'imiduga, ibyo vyabwenge n'ubundi bubisha ndengamipaka nk'ubusuma mu mabanki yakoreshejwe internet n'ibindi, hamerewe n'ubusuma bw'amahembe n'amenyo y'ibikoko nk'inzovu bigatwagwa mu bindi bihugu. Uwasanza twara igipolisi mu gihugu cya Tanzania ahamagarira iyindi miryango nka Afrika y'ubuseruko gushyira hamwe ingufu mu kugwanya ibyo byaha ndengamipaka.
Tunapanga mikakati namna kushughulikia uhalifu ule unao.
Atisho dushaka no gushiraho uburyo bwo kugwanya ibyo byaha ndengamipaka. Umugezi wa nabi ashobora kuva muri Afrika y'Epfo akaza kwiba muri Tanzania hamakinyageza mu kindi gihugu. Dushaka ko ibihugu byacu bitaba ibyo abagezi ba nabi binyegezamwo. Ivyo nitwabishika ko tudakorana n'ibindi bihugu bibanye cyane cyane nko kugwanya ubwo rudandazwa hamwe n'ibyo bya bwenge. Turakorana neza n'ibihugu bya yase gushikaho no kwinyegeza nko muri Kenya canke muri Afrika y'Epfo, tumufata tukamushira imbere y'ubutungane.
Zetu anakamatwa tunamrusha tunamshtaki.
Izo nzego z'igipolisi mu karere ka Afrika y'amajepfo ziri mu nama y'iminsi 3 yarusha muri Tanzania yo gufata ingingo kugira ngo ivyo vyaha birimwo urudandazwa rw'abantu bituzwe. Pierre Claver ni nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Wakunzi b'inkino, hasigaye iminsi harugwa ku ndoki shampiyona yo muri Amerika y'inkino y'urukino rw'amaboko bita basketball ba NBA playoffs mu mwaka w'2017 igasozegwa. Umenyesha makuru Ernest Ugeziwe turi kumwe hano muri studio aratubwira uko bihagaze kuri uyu munota. Ernest,
urakoze cyane. Fidel, iyi shampiyona ihuza ibice by'uburengerazuba n'icy'uburasirazuba bya Amerika yari igizwe n'amakipe 8 kuri buri ruhande. Nyuma yo gukina imikino itandukanye, amakipe 4 niyo yabashije kugera ku mikino ibanziriza ya nyuma y'iri rushanwa. Ikipe ya San Antonio Spurs yo muri leta ya Texas, Golden State Warriors yo muri leta ya California, ndetse izi nizo zari zihagarariye igice cy'uburengerazuba, mu gihe ikipe ya Cleveland Cavaliers yo muri leta ya Ohio ndetse na Boston State Celtics yo muri leta ya Massachusetts arizo zari zihagarariye igice cy'uburasirazuba. Ibintu biracyakomeye kugeza ubu ngubu hagati ya Cleveland Cavaliers ndetse na Boston Celtics, mu gihe Golden State yo yamaze gukatisha itike yayo yo ku mukino wa nyuma, itsinze imikino ine ku busa ekipe ya San Antonio Spurs. Mu gice cy'uburengerazuba, Golden State Warriors ya Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green n'abandi batandukanye yatsinze bitayigoye imikino ine yose San Antonio Spurs yanahabwaga amahirwe, ariko akaza kugenda ayoyoka nyuma yuko umwe mu bakinnyi bayo yacungiragaho Kawhi Leonard amaze kuvunika. Kugeza ubu Cleveland Cavaliers irangajwe imbere na LeBron James, iracyahanganye na Boston Celtics nubwo bigikomeye gusira habwa amahirwe, cyane cyane ko ariyo iri imbere mu mikino imaze gutsinda, ndetse n'umukinnyi umwe Boston Celtics yagenderagaho Thomas Isaiah akaba nawe yaramaze kuvunika. Imikino ya nyuma y'irushanwa iteganyijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, ndetse ku itariki ya 25 z'uko kwezi akaba aribwo hazatangazwa abakinnyi bazaba baritwaye neza cyane muri iri rushanwa rizaba nyine rishojwe.
Urakoze Ernest.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Mubandanye kumviza radio ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3.
Mukanya turasozera amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na Papa Francisco babonanye mu kiringo cy'iminota 30 i Vatikano uno munsi kuwa gatatu. Bwari ubwa mbere Perezida Trump na Papa Francisco babonana. Muri uwo mubonano Perezida Trump na Papa Francisco bahanye udushimwe.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu ibiro bya ONU bijejwe kwitaho abana ku isi UNICEF bimenyesha ko abana bagera ku 400,000 mu karere ka Kasai muri province yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahanzwe n'ibibazo bikomeye byo gufungura nabi.
Igipolisi cy'Ubwongereza cyatangaje uno munsi kuwa gatatu ko ari bigaragara ko umwiyahuzi yagize igitero cya bombe mu gisagara cya Manchester atabikoze wenyine. Utegetse mukuru w'igipolisi mu gisagara cya Manchester Ian Hopkins amenyesha ko bigaragara ko icyo gitero cyateguwe n'abantu batari bake ariko baratohoza. Hopkins avuga ko igipolisi cyahagaritse abantu 4 gushika ubu.
Twabwiye kandi ko abagwanyi baharanira leta ya Kiyisilamu biyitiriye igitero cy'ubwihebyi cyaraye kigizwe mu buraruko bwa Somalia. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa kabiri cyahitanye abantu 5 gikomeretsa abandi 18.
Abapolisi 3 bishwe no munsi wa 3 mu gihugu cya Kenya bahitanywe na bombe yari yatezwe imodoka barimwo mu buseruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'urubibe na Somalia. Amakuru yatangajwe n'igipolisi cya Kenya. Abapolisi bari bagiye mu gisagara cya Garissa igihe bombe yaturika hafi ya station y'igipolisi ku rubibe ahitwa Iboy. Shoti mwese mukunda radio ya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ni ubigarukiye. Dushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, dushimiye engineer hamwe na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Kuri mikro ari kumwe nanje Evide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye, tubifuriza mugoroba mwiza. Mwakoze.